Zambira, Samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Turaramukije nshuti bakunzi baraje inzamba gateka kawe. Kaze muri ano makuru, makuru makuru yaranze inondwi turangije. Mugiye kuyashikirizwa na Job Beni Axera Kana.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Abanyonyi batatu b'umugambwe SNL barahagaritswe n'igipolisi cha Tanzania kiraheza kibarungika mu Burundi. Abo nabo basanzwe bavuka mu muryango umwe bahagaritswe n'igipolisi cha Tanzania kwa 15 Ntwarante mu kijiji cha Gitanga mu ntara ya Kigoma aho bari bahungiye kuva mu kwezi kwa myandagaro k'umwaka uheze. Ido nido na hawure mpengurutse.
Abanywanyi b'umugambwe SNL bo muri komine Giharo intara ya Rutana bahagaritswe n'igipolisi cha Tanzania ni Jean Bosco Nsengiyumva, Oscar Chondayisavye na Eric Nibizi. Bakaba bari bahungiye mu gihugu kibanyi cha Tanzania inyuma y'igitero bagizwe ko n'ugwaruka rw'imbonerakure mu ijoro ry'uwa 11 ukwezi k'umunani mu 2021. Ico gitero carakibaye bukeye harafashwa abandi babiri bo muri uwo muryango nyene aribo Jean Pierre Ndacayisaba batazira derenganya na mwene wabo Chartier Ntakirutimana baca bajanwa gufungwa mu ibohero rya Rutana aho mbere bari babanje kuborezwa igufa n'ugwaruka rw'imbonerakure nk'uko amakuru dukura mu ntara ya Rutana avyemeza. Abo bahagarikiwe mu gihugu kibanyi cha Tanzania uko ari batatu ngo babanje gufungirwa aho bita Imakerere imbere yo kuzanwa ku mupaka wa Mugina muri komine Mabanda baherezwa igipolisi cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu baca bajanwa ubutarariye imbere y'inyamiramabi mu Rutana. Ayo makuru nyene avuga ko ifatwa ryabo banywanyi ba SNL ryasabwe n'abarongo intwaro hamwe n'igipolisi mu Rutana. Ubu rero hakaba hafunzwe abanywanyi batanu b'umugambwe SNL kandi bo mu muryango umwe. Basanze mu munyororo abandi babiri baza baramaze gucirirwa umunyororo w'imyaka 10 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga 100,000 na sentare isubiramwo imanza ya makamba. Urubanza rw'abanywanyi ba SNL rwaranzwe n'utunenge twinshi kuva bagifatwa nk'uko byemezwa na bamwe mu bacamanza bo muri sentare ya Rutana. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka buramatari w'intara ya Rutana kugira tumenye icatumye abanywanyi ba SNL bahagarikwa mu gihugu cha Tanzania.
Tumushimire mugenzi wacu hawe ntengurutse. Abajejwe intwaro n'abarongoye umugambwe bategerezwa gukorera hamwe. Iryo nitegeko ryatanzwe n'umukuru w'inama nshinga mateka Gerard Ndabirabe yabivugiye mu kirundo kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'abarongoye intwaro muri yo ntara. Abategeka ko ubuzobona bidakunda ko akorana n'undi yoba atanga imihoho.
Kwako buramatari n'urongoye umugambwe watsinze amatwa abo bantu babiri ntibazigere na rimwe bavuga ibitandukanye baje inama bubake intara mububahe. Aba n'ijisho ry'umukuru w'igihugu n'ijisho ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe watsinze amatora. Umugambwe niwo uzana ibyiyumviro. Umugambwe none watsinze amatora ugaca urungika ya migambi muri leta kugira ngo ishigwe mu ngiro. Ndababwira rero yuko uko bimeze mu ntara ni nako bimeze muri komine, ni nako biba ku mutumba, kuko mwese mukomoka kuri ba bantu babiri twavuze. Mutegerezwa kuvuga rumwe byanka bikunda. Nimba we wumva ko hari ikintu wumva utokwemera ucyuvamwo.
Imvugo ya Gerard Daniel Ndabirabe yerekana ko umugambwe CNDD FDD ushaka gutegeka abanyagihugu kuyoboka umugambwe wabo. Umuhari Mape Burundi Buhire ubona ko ibyo bifite ingaruka mbi kuko abajejwe intwaro baca bakorana ubwoba bigatuma bitaho gukorera umugambwe aho gukorera abanyagihugu bose nk'uko ari igihugu kiri mu ntwaro rusangi. Kurikira Emery Pacifique Giraneza arongoye umuhari Mape Burundi Buhire.
bari bagira yuko igihugu cy'u Burundi haheze imyaka myinshi carinje mu ntware y'imigambwe myinshi kandi yuko iyo umuntu ari ku butegetsi ataba agitwarira umugambwe gusa ahubwo atwarira abarundi bose inyifato rero y'uwo mutegetsi agenda mu banyagihugu bo bamutoye hanyuma akifata nkuko womengo intwaro hamwe n'umugambwe n'ikintu kimwe mu gihugu n'ibintu biteye isoni mbereho vyerekana yuko abategetsi dufise batazi gutandukanya icatsi n'ururo hageze ibijanye n'intwaro hamwe zino kwita administration hamwe n'umugambwe bavamo ntawubabuza kugira politike zabo mu mugambwe ariko hariho no gutahura yuko buramatari atagomba kugirana inama n'utwara umugambwe nkuko mengo nawe nyene ari mu ntwaro iyo ashaka gufata ingingo umuntu wese ari mu ntwaro aca twarira ku gitsure abatinya yuko aba bantu bari mu mugambwe batwara umugambwe babarusha ubutegetsi aho bari akabona umengo afise umuntu amucungisha ijisho haba ingingo nziza abona yofatwa agatinya kuyifata kuko yibaza yuko abategetsi bashigikiye uwo araba umugambwe mu ntara bashobora kumukura canke kumufatira ibindi bihano canke kumurenganya ukundi kose ni ukuvuga yuko mu gihe nk'ico uba uriko utegeka abanyagihugu bose yuko bataroye mu mugambwe wawe atabufasha bw'intwaro bazoro.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nago nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yaranze inondwi turangije arabandanya. Ifashanyo y'ibitoro bicimi imiliyoni amajana neza amayeni y'amayapani niyo yahawe leta y'u Burundi n'igihugu cy'u Buyapani. Umushikiranganje wo gufashanya ku Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yamenyesheje ko iyo fashanyo izodandazwa amahera avuyemwo agafasha mu migambi y'iterambere. Tega amatwi umushikiranganje Albert Shingiro.
Urumva rero yuko iyo fashanyo igiye gusahiriza igihugu cyacu cy'u Burundi mu bikorwa by'iterambere mu migambi y'iterambere. Hanyuma nkuko musanzwe mubizi igihugu cy'u Buyapani gifite imigenderanire myiza cyane kuva kera gose kuva mu mwaka w'1970 kuva icyo gihe rero ikigo cy'u Buyapani kiramaze kuduha ifashanyo ingana hafi n'imiliyoni 300 y'amadolari y'Abanyamerika. Iyi fashanyo y'uno munsi izoza imeze nk'ifashanyo y'igitoro igihugu kigiye kuduha igitoro hameze igitoro tukigurishe kivemo amahera amahera cyo tuyashyira mu banki nkuru y'igihugu hanyuma azoze arafasha mu migambi y'iterambere twisunze cyane cyane imigambi ijya mu gambi mukuru w'iterambere n'imigambi umukuru w'igihugu cyacu cyo Burundi akunze kuzadushikiriza kugira igihugu cyacu cyo gutera imbere.
Ingabire y'igitoro ingana n'amafaranga miliyoni 3.4 by'amadolari y'Abanyamerika u Burundi buherutse guhabwa n'igihugu cy'u Buyapani yari ikwiye kuja mu kigega c'intega bizoza. Ibyo bivugwa na Gabriel Rushiri arongoye ishirahamwe Oricome ryishinze kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta. Gabriel Rushiri abona ko gushiraho ikigega c'igitoro c'intega bizoza arico cihutigwa kandi cofasha cane mu gutorera inyishu ikibazo c'ubukene bw'igitoro kibandanye cibonekeza mu gihugu. Tega amatwi Gabriel Rushiri.
Turabona yuko hari ikibazo c'igitoro twe tubona ko bariko kwumvikana ico gitoro bagacha constitutiwa kimwe twita stock strategique kugira ngo bariyo kiza gufasha kuko tubona ko ari byo bintu byari bikwiye kuko ubu biragoye cyane ko igihugu idashobora kuronka igitoro kuko ingorane zihari z'ibitoro ni nyinshi cyane leta rero yari kwiye kugira ibyo by'igitoro mugabe ingorane ihari nuko stock strategique y'igitega bayigabiye Interpetrole zero rero uko leta yosubirana stock strategique yayo kugira ngo ishobore kugira ivyo bijanye nahishira iyo stock strategique kuko mwashaka mbere n'abanyego barayatanze kugira ngo bonyene bavyikorere kuko nibo babikiguze mugabo leta ishibikoresha ibindi tukizera neza ro yuko ibyo bintu kwe guhinduka kuko atakintu nakimwe kizoshoboka badashizo stock strategic murabona ko igitoro barakiduze goma gikenye nityo kumvikana riri kungene hatangwa ingabire y'igitoro hamwe amafaranga caja mu bindi ucumenga ico gisata leta yaragihevye mu bisanzwe twifuza ro yuko byofasha itinzira nziza kuko bacha byigabirira abadandaza nta nubuze imbere no kubigurisha yuko hatajamwo bwo twako turavuga byakamwana bamugeje sanga bitanze kuri gusa rero twifuza neza yuko cyo babiciye mu muco
abanyagihugu ku mitumba yose igize intara ya Bururi basabwa kurima inyovu zirimo ishinge bongere bace ibiti by'imikaratusi bahatere ibindi bitanywa amazi menshi atari uko ayo matongo ahabwa abandi bashoboye kuyarima. Ibyo biri mu rwandiko rwa Buramatari w'iyo ntara aho avuga ko ishigwa mu ngiro giyo ngingo rizosuzumwa kuva kuwa mbere ruheshe uyu mwaka. Ingingo ya Buramatari ikabije yisunga ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu ntara ya Rumonge mu gihe hari ko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'umukenyezi. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Muri urwo rwandiko rwa Buramatari w'intara ya Bururi Colonel Leonidas Vandezamaso atazira kirenge yanditse asaba abanyagihugu arongoye kurima imitumba yose iriko ishinge agategwa ko ibiterwa bitandukanye bakongera bagaca n'imikobeko abadashoboye kubikora uko amatongo yabo azoheza asubizwe muri leta maze ahabwe abashoboye kuyatunganya nk'uko urwo rwandiko rubyerekana. Iryo kete risaba kandi ko imikaratusi aho iri hose icibwa igasubirizwa ibindi biterwa avuga ko bitanywa amazi menshi. Agira ko amenyesha ko abajejwe uburimi n'ubworozi muri iyo ntara bazoheza bakabifashanyamo. Iyo ngingo ya Buramatari ije kunganira ijambo umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije ku kibuga cy'umupira cya Bukiriro mu Rumonge mu gihe hari ko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi.
Mu ntara ya Mugamba bigashinge byose dukureho kujya mu karatusi no kutunywera amazi gusa teri ibiti bibana n'ibiterwa hanyuma bigashinge muri hindu ibyatsi birimbwa. Hariho abantu iyo tuyabyambura umukaratusi babona ko harimo amabera bambwiye ngo umukaratusi nicyo biterwa mbumbarugo bafite ise tare zikora ku isi uciwe mukaratusi uzosubira kuba utare zizakingana genda rero ufate ukure mukaratusi uturime ibiraya ukuremo ibiraya uturime isoya ukuremo isoya urime ibijumbu ukuremo ibijumbu urime ibigori za nkaratusi wosubiye kuzica umaze kugwiza amahera inshuro zine kurusha uko wari kugwiza za nkaratusi.
Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarima igiterwa cy'umukaratusi ngo bataba bashaka kwiteza imbere ahubwo ko baba ari binebwe amatongo y'u Burundi bagaca bayapfisha ubusa.
Umuntu wese yizeye umukaratusi ndazi ko ari ikinebwe mutinya kurima amatongo y'u Burundi mugaca muyapfisha ubusa. Imana yari yaduhaye ngo tuyarime gutinda ibidukikije no guca imikobeko igihangiro amazi y'u Burundi atereza gushika mu nzuzi arongorotse ni ukuvuga azoshika mu nzuzi ajya arengetera mu kuzimu gutyo isi ikigumi kitakabombera tukaba tuyikingiye.
Ingingo ya Buramatari w'intara ya Bururi Colonel Leonidas Vandezamaso batazira kirenge ishigwa mu ngiro ryayo rizosuzumwa kuva ku wa mbere ruheshi uyu mwaka.
Leta y'umugambwe CNDD-FDD ntaco itari kirakora ngo ikenesha abarundi biri mu itangazo ry'umugambwe w'abadasigana Uprona utavuga rumwe na leta wasohoye kuri uwa kane igenekerezo ya 2024 Ntwarane. Charles Nditije awurongoye akavuga ko ibyo bigaragazwa n'ingingo avuga ko ari izagahotoro zimaze iminsi zifatwa n'abategetsi. Atanga akarorero ku ngingo ibuza amapikipiki amakina n'amatukutu gushika mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura. Umviriza
ano buga ingingo zerekwa gufatwa zo kubuza amapikipiki amakini izo ngendeshwa zari zitunze imiryango myinshi kwa rero iyo miryango igiye kwicwa n'inzara yitune gutondere kandi siyo yonyine n'abakoresha ubwo buryo mu kujana abana ku ishuri cyangwa ku kazi nabo nyine bicaye batera ingorane. Ubu rero yafashe iyindi ngingo cyane cyane yereka intara ya Bururi aho Buramatari yakurikije ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu yasabye abanyabururi yuko mu mezi abiri boba bakuyeho ishinge bagaheza bakaharima bagacaba tema imikaratusi yose bafise bakongera bagaca baca mikobeko mu mezi abiri muri ubu byose ni ibintu bidashoboka ntibishoboka bwa mbere ho kubera yuko mu mezi abiri ntawo barashobora kukurima iryo shinge kandi shinge murazi yuko nawo uririma ntiwimbura udatabiye kandi noneho ni utabiye ntiwo kwimbura ntiwo urima ngo batere mu kwezi kwa gatandatu haba ari muci hanyuma ibyo biti byahora bibacunze mu guteka mu gufungura mu kubaka inzu mu kubaka ibiraro haba mu ngo canke haba mu bakozi ba leta kuko n'abatari abirimizi abantu bakoresha umuyagankuba kuri abateke barenga ibice bitanu ku ijana mu Burundi bwose murumva rero yuko ari kibi kibishe cerekeye abanyabururi mugaka izokora Barundi batari bake kandi baza yuko n'izindi ntara ko muri izo cyenda zishikirwa ukibaza kandi uti none mbe iyo mikaratusi niyo yahava agaca mu bugaragwa izosubirizwa n'ibiti bihe byatewe ryari urumva ni ubugaragwa ni imvura izocitara ku buryo inzara izocizura inzara gusumba uko yahora nicyo gituma rero ari ibintu bibaje twiyamirije kwivuye inyuma
yari Charles Nditije arongoye umugambwe Uprona utavuga rumwe na leta y'Igitega. Ni na hano rero duciye dusozera no makuru yaranze inondwi turangije. Murakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi Benyax Rakana kuri mikro ndabasezeye naho ubutaha.
Zambira
Samirana. Amakuru yaranze inondwi.